mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa gatatu tuganira mu kiganiro muri isanga ku byerekeye amagara y'abantu. Ukugira umwitwarariko urenze urugero, ibyo bita stress mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa Icyongereza, birashobora gusinzikaza amagara y'abantu, haba ku mubiri, mu mutima cyangwa mu bwenge, nk'uko abahinga babinonosoye babivuga. Mbega ni ibihe bintu umuntu ashobora gukora kugira yirinde ingaruka mbi z'uwo mwitwarariko urengeye. Mu kiganiro muri isanga muri aka kanya turaganira n'umuhinga dufashe kumenya ibitari bike kuri icyo kibazo. Murashobora rero guterera ibibazo byanyu canke ivyiyumviro nkuko bisanzwe kuri Facebook yacu, tukabisangiza canke namwe mukaduhamagara mugaterera mutanze nimero zanyu, tukabahamagara nimero yacu yanyu mukashobora kwishyira kuri Facebook. Urubuga ni Radio Yacu VOA, Radio Yacu VOA. Ikaze neza mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika nkuko mubizi, nkuko muvyumva, ni kakaririmbo katwibutsa ikiganiro muri isanga. Muri isanga ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. Tugiye kuganira rero ku mwitwarariko urengeye, ibyo bita stress mu rurimi rw'Igifaransa cyangwa Icyongereza. Birashobora gusinzikaza amagara y'abantu, haba ku mubiri, mu mutima cyangwa mu bwenge, nk'uko abahinga babinonosoye babivuga. Mbega ni ibihe bintu nk'umuntu ashobora gukora kugira yirinde ingaruka mbi z'uwo mwitwarariko benshi basanzwe bagira mu buzima bwa misi yose, akenshi ntibanamenye yuko bawugize. Muri isanga rero y'uyu munsi turaganira n'umuhinga Irakoze Deborah, akaba ari umuhinga abo bita abapsikologue, yanonosoye inyifato z'abantu, agiye kudufasha gutahura neza na neza iyo myitwarariko inge n'ibimeze, ukugerageza kumenya ni ryari tuba tuyifise, ni gute twoyirinda n'ibindi byinshi. Ikaze neza rero mwese muterere ibibazo, ivyiyumviro kuri Facebook yacu nkuko tubikora. Tubibutse urubuga rwacu ni Radio Yacu VOA, Radio Yacu VOA kuri Facebook. Murashobora gushikiriza ibibazo canke ivyumviro, tukabishikiriza umuhinga akagerageza kuvyishura. Reka twakire umutumire wacu uno munsi. Deborah Irakoze, ikaze neza mu kiganiro muri isanga.
Amahoro neza, ni Deborah Irakiza.
Irakiza murantunga. Deborah Irakiza akaba ari umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato z'abantu, agakorera Ibujumbura mu Burundi. Turagushimiye cyane ko kandi ufashe kuganira n'ijwi rya Amerika n'abanywanyi bacu.
Ndabashimiye
namwe. Reka kumbure duhere neza na neza kuco mwebwe nk'abahinga mwita umwitwarariko urengeye. Muba mushatse kuvuga iki umwitwarariko urengeye, kugira ngo twumve icyo mwebwe mwita umwitwarariko urengeye, n'icyo kumbura abandi bariko baribaza ko ari cyo atari cyo, mwebwe mucita umwitwarariko urengeye iyo bigenze gute?
Twebwe twita umwitwarariko urengeye no kuvuga ngo ni nyishu ku bihe bishobora gushikira umuntu bitandukanye, ibimubabaza, ibimuhahamura, ibimukanga, n'ibindi bishobora kuba bimutera ubwoba. rero iyo nyishu no vuga ngo ni numubiri cyangwa iyo nyishu hamusanga hari umuntu harabashaka kugira umwitwarariko ugasanga agize ubabare bwo mu nda uwundi akameneka umutwe uwundi akabira ibyuya uwundi umutima ukiruka cyane uwundi ugasanga biranse nuko asaba kuvuga rero abantu kubera ko batandukanye iyo nyishu iza ugutandukanye umubiri wishura ugutandukanye kuri uwo mwitwarariko
urakoze cyane ndumva ko byumvikana no kuvuga ko abari ingaruka z'ico umubiri uri kuragerageza kutubwira kitagenda neza mu vyumviro vyacu
ego
none hariho nk'uwabajije kuri Facebook abaza ati Anise Toyi yabajije ati none stress na pression byoba bitandukaniye kumbure pression mu rurimi rw'ikirundi kinyarwanda yo bari ukuremegwa kw'ibibazo nuwo mwitwara ariko urengeye byoba bitandukaniye he kuko hari gihe ubuja gukazi ukumva uraremerewe n'akazi uhava ukora uwo munsi mbega hoho byoba bitandukanye cyangwa n'ico kimwe
biratandukanye kubera ko stress navuga ngo ni nyishu iyo umubiri w'umuntu iva indani mu muntu hama pression nayo iva hanze ivuye ku bandi cyangwa ivuye ku wundi muntu yaba ugukurira mu kazi cyangwa umuntu navuga tuvuze umushefu dufate muri mu kazi ugutwara cyangwa ikindi kintu navuga ngo pression iva hanze y'umuntu ariko stress nayo iva indani mu muntu
ngerageje kubitahura pression
ariko stress ishobora kuva kuri pression uri kuraronka
ndabitahuye neza no kuvuga ko pression yoyo canke uko kuremegwa ko kurashobora guhitamwo kuyemera canke kutayemera
hari igihe utabusa amahitamwo harimo n'igihe hari n'igihe ushobora guhitamwo kuyiva iruhande canke ukayanga
none kumbure ikimenyetso cy'uko wagize iyo stress wagize uwo mwitwarariko urengeye watubyiye kuribwa mu nda kumeneka umutwe biba ari ibintu kumbure bisanzwe biza iyo umuntu atamerewe neza mu mubiri bisanzwe ariko gerageza usubire utubwire neza na neza mu gihe biba mbega biba ubwo nyene canke akenshi biba haciye igihe canke ubwo buremere bwabaye bwinshi cyane niho utangura kumva ibyo bimenyetso
navuga ngo iyo ubundi abantu bose bagendana iyo stress niko navuga kuko ibintu bitandukanye umuntu abamo biba bifite icyo bigusigamo cyangwa umwitwarariko bigusigamo mugabo uza kuba umwitwarariko rero ukabije cyangwa uremereye urenze urugero iyo bimaze igihe kinini hama ukaba udashobora utimenyereje kumenya ingene wo kwitwararika kugabanya uwo mwitwarariko donc iyo stress nitwo turavuga hari igihe usanga utakishobora kwijeha niko navuga mu gifaransa kubera ivuga mu kirundi kuyitaho ugasanga rero birarenze urugero ugasanga bimaze igihe kinini ugasanga utanguye no kugira no kwitwara uko utahura byari dusanga nk'umuntu akuvugishije akantu gato ugasanga umwishuye nabi ugasanga utanguye gutukana bamwe ugasanga asigaye arwana asigaye ashwana kandi atariko yarahora mugabo kubera ko byamuremereye kandi atabona neza ibyo biriko birava kumbure bivuye kuri iyo stress ugasanga rero asigaye yitwara uko atahora ugasanga n'umuntu cyangwa naho ugasanga ntabaye uwo onyarwana cyangwa ashwana mugabo ugasanga asigaye yigunga kubera imvune ngo abantu baramuremera ego ni
kenshi usanga ari iyo migwi ibiri ngerageje gusubira inyuma gato kumbure dutahure tugendane twumvikana mwavuze muti stress uko kugira umwitwarari kurengeye ni ingaruka tubona mu mibiri yacu ivuye ku bintu byinshi bijyanye n'ubuzima bwacu bwa misi yose ingaruka kuri uwo mwitwarariko urengeye hama mukongera mukavuga muti iyo habaye iyo stress cyangwa iyo habaye uko kugira umwitwarari kurengeye uko ubimenya nuko kumbure uba wahinduye ingendo bivuye kuri ico kintu ingendo wavuze uti gukanka mayi umuntu akuvugishije nabi cyangwa ibindi bintu ubona wahinduye wavuze uti ukwigunga ukikumira mu bantu ntugendane nabo kumbure abanywanyi b'ishuri rya Amerika baraza kutubwira ibindi bimenyetso bibaza yuko byoba ari ingaruka za stress hama utubwire niba ari byo canka tari byo hanyuma n'igishobora gukogwa ikindi kibazo no babazani kijanye nikiringo umuntu ashobora kuvuga ati nivyo ni stress canke ndagwaye ibindi bibindi ngwara mbega wowe kwiha ikiringo kingana gute kugira ngo urabe inyifato zahindutse mu kiringo kingana gute canke iyo utanguye kumva abantu kumbure nkuko abivuze iyo bakuvugishije kumva urashavuye ubiha nk'ikiringo kingana gute kugira ubwire ati je nibaza ko ndiko ndaca muri stress
nibaza ko ni cyo kimwe ni ubundi bwoko bw'ihungabana mu buryo bw'amarangamutima kenshi na kenshi umuntu akunda kuraba navuga ngo iminsi haciye ugasanga dufate haraheze nk'indwi zibiri cyangwa ukwezi kurenga ubona yuko mu nyifata yawe ari ikintu kinini cyahindutse kandi nabo bitariko birakorohera kwitahura cyangwa kwimenya ukuntu usigaye wifata ukuntu usigaye wishura ukuntu usigaye umeze ukuntu usigaye ukorwa ko n'akantu gatoyi aho urashobora gutangura kwibaza icyabitumye ukurumva stress ziba ku bintu bitandukanye hari abantu ashobora kugira stress kubera ko byamunaniye gutora inyishu y'ikibazo ariko arahura naco ubundi nawe ugasanga ni ya pression mwari mwavuze mu ntango ya pression sociale canke usanga hariho nko ku kazi pression uri kuraronka hakaba kurengerwa n'akazi ibyo twita mu gifaransa surmenage nayo nyine ishobora gutuma umuntu agira iyo stress hakaba nko kumenya inkuru y'umubabaro hamwe bakubwira nko ko wabuze umuntu bakabikubwira mu buryo ubyakira ukutariko canke uhababuka cyangwa ugasanga warahuye n'ibihe nsekerezamutima kera ukiri umwana canke mu myaka yahera hama hakaza nk'akantu kakubabaza kagaca kabizura byose ya stress gakigaruka rero urumva iyo ibyo byose bibaye kumenya uko wifata cyangwa kumenya yuko ibi bintu bivuye kuri stress uraba ibyo umaze iminsi ubamo uraba ibintu umaze iminsi ubamo ibihe umaze nk'iminsi ukabona cyane cyane ikiko kiratuma wiyumva uko wiyumva aho niho uheza ukamenya uti ni stress cyangwa naho ni iyindi ndwara ariko byose iciza ni uko utanguye kumva ibintu bitagenda neza ugatangura kwibona ko imyifato utahora wibona ko ni byiza ko wekwegera umuhinga none useze imyifato kugira ngo agufashe gutora ikibazo aho kiri kugira ngo umutorere hamwe inyishu
ni ukuvuga ko umuntu akenera kwisuzuma akisuzuma ingendo ziwe inyifato ziwe ibyiyumviro byiwe buri kanya iyo yumva isumenga ntameze neza urakoze cyane reka rero duhindukire ku mirongo ya telefone ndabona abanyonyi b'ijwi rya Amerika batanguye kuduhamagara kuri telefone n'abatwandikira kuri Facebook nabo nyine turaza gusoma ibyiyumviro byabo tubishikirize ndafise ku murongo Arnaud Samuel amahoro neza
amahoro neza
murahura akomeye
ego turakomeye
turakumva neza cyane duga ku ijambo
ego ndamaze ndabashimire ikiganiro muri isanzwe
Allo Arnaud sinza akabazo kabaye nubwo nari mvuze ko tumwumva neza cyane numva umenga bicika ariko turagerageza tumugarure ku murongo wa telefone Allo Arnaud numva byacitse ariko wavuze ati hari igihe umuntu asubiza amaso inyuma akabanza agahita akaraba ibyo byatumye icyo kiba bigafasha kugira ngo bitorere umuti mbega iyo bibaye hama ntunamenye icyabitumye hoho naho nyene kugira ngo ugerageze kubyirinda wogira gute iyo abantu batangiye kukubwira ati umeze gutyo umeze kuriya niyihe nyinshi ubona umuntu yofata mbega hose mu bibazo nk'ibi inye bategereza kuza ku musikologa
ubundi ikibazo cyose kiguhungabanije umuntu wese yabwirizwa kuza ku musikologa iyo yumvise ari ikintu gihungabanya amarangamutima yiwe rero ni byiza yuko kubera nko kuvuze ati hari gihe bishika naho usubiza amashinyi abantu ubona ishabitumye nihumbuga nti ni byiza yuko uja ku musikorogo kuko wewe afite ubuhinga yanonosoye kugira ngo agufashe gutora ikibazo aho cabereye aho byatanguriye kugira ngo bamenye ingene kugira ngo muganire hama mugera ahantu mutore inyishu y'ico kibazo kuko mwabanje kugitora kuko mutaratora ikibazo aho kiri biragoye ko mutora inyishu ikindi naco nuko ndavuga ngo ico tuma umuntu yirinda canke akarinda umubiri we kuja muri ivyo bihe vy'umwitwarariko urenze urugero navuga ngo ni byiza yuko abantu bitwararika gusinzira neza n'abantu benshi bariruka n'ubuzima bakibagira kuryama bakibagira kuruhuka rero umubiri iyo umaze kuruha cane nawo nyene uragira ahantu navuga ngo ni nkaho ugira tayevu niko novuga kubera ko uba warushe hama ukabona yuko nta karuhuko na gakeye ikindi kintu gifasha cyane kwirinda uwo mwitwarariko ni kugira siporo cyangwa kugira imyimenyerezo navuga hari abakina umupira hari abiruka hari agira marshe hari amasiporo atandukanye hari imyimenyerezo itandukanye umuntu ashobora kugira ngo umubiri wiwe umererwe neza ikindi kintu ni uko ni byiza kuja hamwe n'abandi kuganira n'abandi biratuma utaguma muri bya byiyumviro byawe ngo ubizungurukamwo bishobora no guca bizana wa mwitwarariko mu nyuma hari ikintu rero ahanini abantu badakunda gukora mugana cyo nyine gifasha mu kwandika ibikubabaje ibyo wabayemo na byo nyine birashobora kugufasha kugira ngo bwa bwonko bwawe butaremerwa wa mutima wawe utaremerwa n'ibibazo bisi bacamo
ego impamvu na nabajije ati niba umuntu akeneye umupsikologe birumvikana neza yuko muba mufise ubwo bundi buhinga bwo kugerageza kunonosora aho ikibazo kiba cavuye n'ingene mushobora kuganiriza umuntu mukaja mu mizi yavyo ndabwiwe ku murongo wa telefone ko Arno agarutse na mahigwe Arno uraho neza uratwumva
ego ndabumva
ego
nandi nariko ndavuga ati ikiganiro n'ukuri turanezerwa kuba mwongeye kukagiza kuko uno munsi turabona umunaniro ukabije uguma wiyongerekerana kubera ngira ubuzima butera buzimba ariko ico twobwira abantu nuko uno munsi hariho abahinga basize babinonosoye abantu bakwiye kugira umugirwa mwiza wo kumenya kubitura nabona bakigaragaza kugira bajye kuri abo baganga kuko umunaniro yosese amutikiratera n'izindi ndwara zitarakira imodoka y'amaraso nkuko bagiye barivuga abandi nkajewe rico numva umengo twosaba yuko muri bino bihugu by'iwacu tukiri muri bimwe baturotse bagize iki canke umubanyi yandumishiye ibi bintu by'amangetengete ariko bamenye yuko ari ibintu bishika umubiri ukananirwa mubiri kubera uba wakiye informasi donc amakuru menshi ku munsi bigatuma habaho wa munaniro ukabije utuma rero bikeneye yuko akeneye umuntu amwumviriza umuntu baganire ari abapisikolo bitwa turavuga uno munsi rero igikorwa cyabo kiracyari gito cyane muri bino bihugu byacu kandi abantu barashaka kumenya kubitura cyangwa kubegera kuko no munsi n'amakabine ni make cyane kandi n'abantu ntibamenya aho bakwiye kubitura benshi birukira mu masengero birukira mu bavugabutumwa ubwabo si wo muti mwiza ubona yuko woba abona uko woza barajya mu mibiri y'abantu benshi bakaza barahanahana ni ukuvuga ivyiyumviro vyabo canke ivyo bibazo bagenda bahura nabo kugira babisangire n'abandi kandi niyo numva intererano baterera nuko ababinonose nabo bujya habona bakigaragaza noneho bakamenyesha n'ibyo bashoboye hama n'abandi bantu bakamenya yuko bakwiye kubitura bakitura abantu babijejwe
Arno mbega none rimwe na rimwe no mu biganiro kenshi takunze kubigaruka ko aho nk'indwara nk'izi mu bihugu byacu bakizifata nko gufina ugiye kwitura umuntu ukamubwira ibibazo byawe atatangwa kugira ngo ukuntu gufyina ngo ntaco ngo birahera akabigira ibintu bisanzwe mubona none mu mico yacu ari ikintu tugiye kuvavanura naco tugafata nka nkama yuko ibibazo by'umutima n'ibibazo by'ivyumviro bikwiye gufatwa nk'ikibazo gikomeye cyane cyane iyo gifise ingaruka mbi ku bundi buzima cyangwa ubundi ku yandi magara yacu yo ku mubiri ubona ari ikintu coroshe guhindura mu vyiyumviro vy'abantu bo mu karere kacu
uruhande rumwe si byoroshye mugabo ndi maya hatrona ko byoroshye cyane kuko abo bahinga barahari mugabo bese ntibaze kamaro kabo kandi nawe ntibigaragaze rero igihe bagifata kari byoroshye nuko uno munsi bagifise uwo muco no mugenzo wo kumva yuko ibintu byibakwe kubyihererana muri we gahera muri we niba ari ikibazo yagize n'umugabo muri famiye cyangwa umwana n'umubyeyi ukame ngo byohere hagati muri famiye abandi nabo bagaca baza komdeje nk'abajibe baza guca urubanza aho kubanza kubumviza byabumvirize ibyo nido aho ibibazo biba byarapfuye rero uwo muco urashobora guhinduka umwanya n'umwanya igihe duhereye muri mu kuri abo bahinga ubwabo bakigaragaza dabor kuko nk'ubu genda mfite nka kabine de psikologe mugabo no munsi abona konsiritasiyo ndonka n'indikeye iparaporo kuko ibabyumvageje mugabo jewe nshyizemo eforo nkavuga ati reka ndabaronde cyangwa nkumva uwundi muntu ntavuga ati uzundi tuganire kuri icyo kibazo cyawe hariho benshi bagaruka feedibaki tukabona yuko yarabaye ampekuraje kubera iki yararutseho yiganira bya bintu amaze kuyiganira akumva ko yabaye ampekuraje rero ni umuco gusa yuko kandi nuko batanababona tutababona abo bantu izo kabinete zibona abo bapisikologu n'umutsi ntitubabona bagize amashuri indi yo baca bajya mugabo yatwokwishyira hamwe tugategura ibyo biganiro tukababwira ese mbe ya psikologi bashoboye ibi bafasha abantu muri buno buryo ibyo byotuma icyo gisata gitera imbere hama na leta igashyiramo ingufu zayo kuko uno munsi tuvuga ngo turimo turavuga iyo sirese mbe muri adiminisitirasiyo tuko turabona yuko hariho imigambi ya leta n'umunsi idashyira imbere kubera nabo ntibari sirese mu buvuzi bw'iwabo uno munsi bari influence n'imigambi bari influence n'ibintu baba batumva ariko baba bakeneye institutio yose bikeneye mu psikologi kugira haboneke developema ikwiye niho rero bihera no muri baze muhira umwana arakeneye kuganira n'umubyeyi mugabo iyo ubonye umwana utashye uno munsi yanyoye urumogi yanyoye itabi ugaca wirukanga kumujyana kwa rujanti cyangwa uca wirukanga kujya kubigira muri famiye wese umwana atinanagize utarafata umwanya ngo wicare uganire nawe arafata umurambiro umuhinga wabyo ashobore kubafasha abahuzi ariyo niyo bita terapi sisimike familiyari yinjiza gukorwa mu muryango ngaho twamaze kubona amarati deregi ni umwana ashobora kuba yazanye kompotima yindi bibashobora kuba byavuye kuri sirese ya se na nyina bama bashwana bumva abana cyangwa n'ibindi nk'uko bagiye barabivuga rero nibaza yuko mwoza muratanga muraduha ibiganiro psikologi bahari uno munsi bakigaragaza bakaduha amadresi tukamenya tubasanga hama bagakora akazi kabo kugira bafashe mu iterambere ry'igihugu mewe no mu miryango kugira n'ubuzima bwiza bubandanye rero ndumva ko byoshoboka mu gihe twese twobwira iyo sensibilizasiyo tukava mu gacerere tukigaragaza rwose abapsikologi bahari uno munsi bakigaragaza ndetse nabo banafite ibibazo bagatangura kugira uwo muco no kumenyera kwitura abo bantu bashobora kubumviriza
murakoze cyane rwose Arnaud Samuel sumva ko muri aba psikologe namwe ngaho ibujumbura kumbure nk'uko wihanuye ati mwoja hamwe mugakorana kugira ngo mwigaragaze ibikwiye turagushimiye cyane
yego murakoze cyane namwe
muganga Debora ariko kumbure tubanze twakira undi munywanyi turagaruka kuri icyo kibazo therapiste Arnaud avuze cerekeye ukwigaragaza n'icokorwa muri icyo gisata Cyril amahoro neza uratwumva
amahoro cyane ndabumva neza rwose
uraho urakomeye ga Cyril
ndashima Imana nsubije no mutumirwa wacu kiro ni cyanyu nanone cyakomeje kuba kiremereye ariko mwavuze stress nyine mpita mbasha kubyumva ariko kandi nanone nkurikije ibisobanuro mwaduhaye nabonye ntaho bitaniye na depression
umuhinga aratubwiye
aze kudusobanura nyine ahantu bitandukana n'agahinda gakabije kubera yuko urumva iyo stress n'agahinda gakabije ubona yuko ari ibintu bijya guhura ariko kandi nanone icyo basha kuba nabona hari igihe n'umuntu ashobora kuba yagira iyo stress cyangwa se umunaniro ukabije biturutse mu mu bikorwa ushobora kuba uri gukora urugero ushobora kuba uri gufite nk'umukoresha utari mwiza akaba yaguhana akazi karenze ubushobozi cyase ubushobozi bwawe rimwe na rimwe nube wabasha kuba wabona uburyo bwo kuruhuka ukaryama n'ubundi uri gutekereza ngo ngiye guhita nkora kari akazi naka kari kundeba bijye binabaho no kuba ku bakozi bo mu rugo ugasanga bamuhaye nko kurera umwana bamubwiye guteka bamubwiye kujya wenda gukamisha ugasanga no kumesa imyenda ugasanga ni ibintu byose bisa nka bimuhuriraho imwe na rimwe ugasanga ahora agira n'ikintu cyo kuba rimwe na rimwe yajya yikanga bitewe ni no kuba wenda abwirwa n'amagambo atari meza tekereza ko ni ibyo bintu bishobora kuba byaba no ku mwana mutoya uhora umubwira amagambo atari meza umubwira ko nta kintu na gito ashoboye iki gihe ntekereza ko bishobora kuba byamutera kuba yagira agahinda gakabije n'imibereho kuko na Arno hari ibyo yavuze na ntakongera gusubiramo ubona yuko muri iyo minsi ni ibintu bitoroshye ikindi gusanga nk'abasikologe ntabwo tubasha kuba twabiha umwanya kuko hari n'igihe bitubaho nk'uko Arno yabivuze ukaganira na mugenzi wawe ukamubwira icyo kibazo akumva yuko ari ibintu byoroheje ariko nyamara ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuko muri iyi minsi noneho icyo kibazo kirimo kiragenda gifata indi ntera ariko nanone abo bantu batega amatwi abandi nabo bari kuba bakeya ntabwo hari igihe umureba nubwo aba yarabyize ukabona nube wapfa kumugirira icyizere sinzi rero ubwo umutumirwa ari butubwire inzira icyakorwa kugira ngo n'ubundi nabo baturage bashobore kuba babasha kuba bakwitura abo bantu bashobora kuba babagira inama ikindi na leta igomba kuba yabishyiramo agatege ikabivuga ku maradiyo nk'uku nguku ku buryo umuntu ashobora kuba yahura n'icyo kibazo akumva yuko hari uburyo ki ashobora kuba yafashwa bitavuze ko ari bujye mu bapfumu kuko akenshi bitwaza ngo ndavuga wenda mu Rwanda ntabwo mu Burundi nzi ko bimeze hari abahura n'icyo kibazo ati nyirakanaka niwe wandogeye umwana wanjye baramuroze umugabo wanjye baramuroze umugore wanjye baramuroze kuyo byakomeje gutyo ntandi bifata indi ntera umuntu akagenda mu muhanda yivugisha kuko byarangije kumurenga hari n'ushobora guhura n'icyo kibazo ntekereza ko n'abana bato bishobora kuba byabaho batari bamenye kuvuga bitewe n'amagambo babwirwa nubwo batari buvuge akaba mu mwanya wo kuba yagira agahinda ko kujunjama rimwe n'imwe akaba yajya ahorana amarira nabyo ntekereza ko bibaho ubwo umutumirwa n'ibi byose ari buse nk'aho abaza kubimbwiraho kuko ibyo ntabyo nzi kuko ntabwo ibyo bintu nigeze mbyiga ariko ni uko nguko nibwira murakoze cyane
urakoze cyane nawe Sirilo turagushimiye kandi ndibuka waranakurikiye n'ikiganiro cyerekeye mu mutwe ibyumviro byo mu mutwe bituma umuntu ego urumva ko turiko turagerageza nk'itangamakuru kugira ngo tumenyekanishe bino bibazo umuntu kenshi mu mico yacu usanga umenga dufata nk'ibisanzwe canke bataratangura kumenya cyane kwitura abaganga kuko barahari reka duhindukire tubaze umuganga atubwire umuganga Debora kuco ahantu yavuze ati hariho ukwigaragaza namwe mufise mu ruhara mushobora kuba mutashiramwe nguvu cyane mbega byo bari byo ukwigaragaza ni guke bigenda gute kuko ngaha ku ijuru rya Amerika no mu bindi binyamakuru turabona ko muri ibi bihe byavuwe dutanguye kubivuga ko cyane mbega uruhara rwanyu namwe mubona gukongerezwa hehe cyane cyane kugira ngo mumenyekane
novuga ngo nibyo ntitwimenyekanisha ntiyabeshe kandi wumvise ko nawe nyine ari umunyamwuga nawe nyene ntiyabeshe mugabo kandi nibaza ngo muri iyi minsi amaradiyo ariko arabyitaho cyane dutumira cyane mu biganiro bitandukanye bivuga iby'amagara y'abantu kugira ngo tuvuge kuri iki kintu kuko kenshi bavuga ngo iyo bari kuvuga amagara y'abantu amagara yo mu mutwe barayibagira rero nibaza ngo natwe hariho uruhara dukwiye gushyiramo mu kugwiza ibyo biganiro niko navuga kuko nibaza ngo n'amaradiyo tuyegerengera nazo nyine zifasha mugabo nibaza ko biko birajya mu ngiro biko birakogwa cyane cyane ku ruhande rw'amaradiyo no ku ruhande rwacu biko birakogwa ariko sinoreka kuvuga yuko na n'abadutwara nabo nyine boshiramwo uruhara mu kugira ngo kijanye n'amagara y'umutwe kimenyekane abantu babimenyere bumve yuko atazi icyo isoni kirimo kuko kenshi nibaza ngo abantu baratinya kujya kwa muganga kubera bibaza ko bohava bibaza yuko basaze kenshi bakunda kuvuga ngo umuntu ngo yabaye umusazi cyangwa yabaye iki nta gitekerezo kirimo kujya kwivuza iyo uzi ko wahungabanye mu mutwe kuko ni nka kurya iryinyo rirarira kujya ushobora kurigumana uragera ahantu ukavuga uti ngeza kujya kwa muganga kugira iryinyo numve ko notezurirwa nicyo kimwe rero n'amagara yo mu mutwe amagara yo mu mutwe arakenewe cyane kubungabungwa cyo kimwe n'amagara yo ku mutwe rero nibaza ngo uruhara n'urwacu umugabo n'urw'abadutwara n'urw'abantu bose nibwo n'abaza kwivuza nabo nyine n'uruhara rwabo kuza kugitumbera kuko biragoye ko tubafata ku nguvu ngo baze kwivuza ariko baje badusanga hari abashobora kubafasha
mu ndwi iheze twaraganiriye ku bijyanye n'indwara zo mu mutwe indwara zo mu mutwe ziratandukanye na n'uburemere bw'ibibazo bya misi yose Sirino we nawe nyine agaruye ikibazo cereke depression nukuvuga ni zimwe muri izi ndwara kumbure zishobora kuva mu buremere bw'umwitwara ariko mwinshi mu buzima watubwira itandukaniro rya depression icyo kenshi bakunda kumva depression iryo jambo rirakunda kuvugwa cyane ngo ngo ari deprime mugabo ukugira umwitwara ariko urenze na depression two bitandukanye gute
je novuga ngo ubundi depression na stress biratandukanye cyane kubera ko depression ubundi ni indwara
ni ingaruka
oya ni indwara ni indwara ifise mu bimenyetso byayo uyu mwitwara ariko ukabije
ni kimwe mu bintu umuntu aba yagize iyo afise iyo depression mwitwara ariko yabaye myinshi
kimwe mu bimenyetso bikwereka yuko umuntu ariko aragira navuga ngo iyo depression nuko asha uwo mwitwara ariko uri nko mu bimenyetso byerekana ko umuntu yagize depression uretse ko hariho n'ibindi bimenyetso biza bikinkeka kuri uwo mwitwara ariko bikaba byinshi nk'agahinda icyo yise agahinda depression twe ngaha tufite akabonge ngira biratandukanye aho ndetse umwe ndavuga ikinyarwanda mugabo twe ngaha tugita akabonge rero akabonge mu bimenyetso by'akabonge harimo agahinda tristesse hakabaho iyo stress iguma ihari iyo stress nubwo uwo mwitwara ariko uguma uhari hakaba ibijyanye no gutakaza akayabagu kubura ikiro n'ibindi byiyumviro bimeze nabi kwiyumvira kwiya ku buzima ibyo byose ni ibimenyetso byerekana ko umuntu afite depresse urumva yuko stress ntibi kibaye stress ntitwavuze ngo ni nyinshi ku kibazo cyangwa ku kintu wumva kikubangamije mugabo depression rero ubu ni indwara yoyo ni indwara yegeranye ibimenyetso byinshi kandi bikamara igihe bitagenda cyatumwe n'ikintu kumbure mugabo bikamara igihe bitaragenda ibyo bimenyetso niyo depression cyangwa nako kabonge
ndagucirimwe rero numva umengo hatangura umwitwara ariko mwinshi mbere yuko hagera muri depression
ego
ni ukuvuga ko ni muri za ndwara twavuze duti umuntu akwiye kwirinda umwitwarariko mwinshi kugira ngo ntagwe muri ndwara nka depression
hari indwara nyinshi zishobora guterwa n'ibyo uretse na depression hari n'indwara zo ku mubiri zishobora guterwa na stress
tukiraho nyine tubwira zimwe muri izo tukiraho nyine tubwire zimwe muri izo ni izi
abantu bagwara estoma sinzi nyine no yita bagira
ama igifu
estoma igifu cyangwa umushishito mu kirundi ugasanga barafise ubwo bubabare bwinshi ugasanga bwavuye kuri stress n'ibyiyumviro byabaye byinshi bikaremera umuntu hari abantu bagira indwara z'umutima zivuye kuri iyo depression nyine hari abandi nabo urumva bagwara mu ngingo navuga aha mu mavi mu nkokora
mikonyero
hose hari ego mu ikonyero ugasanga ntagishobora gutambuka cyangwa akazi kubera ko yamaze umwanya munini yigunze adashaka kujya n'ahantu na hamwe ugasanga umubiri utanguye kurwara ibyari mu mutima ibyabanje mu bwonko hari n'abandi nabo usanga agize amaherehere kandi atayahorana bivuye kuri uwo mwitwara ariko niko navuga urumva ubwo n'uburorero bumwe mu zindi nyinshi zishobora guterwa na stress
hari n'indi ndwara numva kenshi indwara y'umugongo nayo nyine irashobora kuva kuri stress
ego ingwara y'umugongo irashano kuva ku iskete
ukumvura babara mu mugongo ataco wakoze cyangwa atakintu cyo bacha atumye umugongo baba
ego
urakoze
umutwe nyene za migraine umutwe umuntu aguma mere ku mutwe bidahagarara bikakubuza gukora nabyo nyene ni kimwe mu bishobora gutumwa na stress
kandi akagenda kwa muganga bakamuha imiti akayinyumuga ntimufasha
ariko imiti ntikore kubera ko babavuye icyabitumye babavuye ibimenyetso bwa batavuye icyatumye iyo ibyo bimenyetso bihava
niho mwebwe rero abapsikologi muca muza mukaganiriza umuntu akamenya ikibazo hakiri
ego
singwara zose rero byumvikana ko zikenera umuti umuti wo kunywa
ushobora gusanga zikeneye ibiganiro zikeneye bijya biyago mbogora mutima amatehapi usumba kuja ku miti kuko ushobora gusanga iyo miti itativuye kubera ko icyabitumye kitavuye
ubuvuzi birumvikana ko butandukanye umuntu yagerageje kimwe ni byiza ko yagerageza n'ikindi
ariko turahanura abantu cyane cyane iyo babonye ibimenyetso kuko hari ibimenyetso bimwe bimwe by'indwara zerekana ihungabana ryo mu marangamutima usanga dusi ibimenyetso by'indwara dusanganywe zisanzwe zihari mu buryo bw'umubiri rero turahanura abantu ko abanza kwa muganga w'umubiri ahejeje ku muganga akabona ko ibimenyetso byose babuze indwara agahita akaza rero no ku psikologi kugira ngo arabe yuko cyabitumye kidashobora kuba kiri mu bijyanye n'amarangamutima
mbega urakekaga muganga yuko uwo muganga w'umutima dufate nk'akarorero yoba tuvuge nko mu Burundi barafise uko barafise iyo muco uwo muco wo kuvuga ati iyi miti y'umutima ndaguhaye reka kumbure urondere no mu psikologe muganire iyo uwo muco ubuhane
novuga ngo muri benshi mugabo novuga ngo muri iyi minsi biratangwa kuboneka yuko abaganga bari ko barahagaciro n'ico gice cy'ubuzima cyo kuvuga cyo kwiyumvira yuko umuntu ashobora kuba afise ibihe nsetereza mutima byatumye agira ico kibazo bagaheza bakamubwira ati naho uzo wiko afatira imiti ni byiza yuko ubonana n'umupsikologi kugira ngo agufashe mu kurindira yuko ufata iyi miti hariho n'abandi baganga atabari n'umuganga w'umutima ugasanga nk'umuntu nize nari navuze ko umuntu ashaka kugira amaherehere ugasanga byavuye kuri stress rero muganga umudermatologi undi muganga wo ku rukoba aramwandikira imiti nize mugabo akamubwira ati genda uvugane n'umupsikologi iyi miti ubandanye uyifata mugabo uri kuravugana n'umupsikologi kugira ngo barabe yuko ikiriko kirabituma kitavuwe n'umuti kivugwe n'umupsikologi
yego twizere ko abaganga nabo nyine bazogenda barakorana muri ubwo buryo urakoze cyane reka mbandanye ku murongo wa telefone naho nyine hariho Jeremy Kazeneza amahoro cyane ego arakumva
ariko twakubwiye yuko iyo dukoresha kuri rehabilite urakoze kuko ngo birashobora ngo kubwira ngo indwara y'amenyo ngo itari usanzwe ihagaye kugashyiragwara igihe nari icyo ni icyo kibazo cyanjye nari mfite
urakoze Jeremy
icyo kibazo numva kigoye kwishyura kubera nta bushakashatsi burakorwa bwerekana by'ukuri yuko bishobora kuba bihari
naje naravyumvise namuhora ndavyumva abantu baravyumva kenshi bakavuga ati indwara zo mu mutwe kumbure bifise isano n'imitsi nta ubizi mugabo nkuko abibajije nuko kenshi birakunze kuvuga ati uburemere bwinshi bashobora gutuma amenyo asa n'aya harungabani ego nkuko igifu watubwiye igifu estoma irashobora kujamwo hariho indwara twumva bavuga ama ulcer abva kuri stress ubimenyetso bya stress harimo izo ndwara utokwiyumvira yuko zavuye ku guhahamuka cyangwa guhungabana mu mutima ego hanyuma twumvise ikindi mugenzawe ahno yavuze kijanye nuko muri buri gisata cya leta cyogira umupsikologe mbega namwe niko mubibona byoba ari ikintu kiza gihindura imico mu gihugu cyo guha agaciro abapsikologi kugira ngo baboneke mu nzego zitandukanye nk'abaganga bakenewe kuko ibyo bisata kumbure birimo stress nyinshi birimo uburemere bwinshi bw'akazi kabo mubona kugira ushira umupsikologi muri buri gisata byofasha ku mibereho myiza y'abakozi ba leta no kumenyekanisha yuko icyo gisata gihambaye mu buzima bw'igihugu
ni wada kwa vifasha chane uisangu wundi mubibugu wimaze kutere mbele awa ahanu hose hakulani ya wano hawa haribo umusikologa na mbuga huku mashure kubitaro mubu zibutandu kani wabiza kwa afisa umusikologi kuko mungu na buze kresi ilahari ya mihari igera kutere kibazo iyo ibae nyishi leo kwa ya mihari kugira ngo bafasha abantu ko itagwira ngo ibe nyinshi ha mu muntu ananigwe no kumenya ingene ayifata cyangwa no kumenya ingene yitwara ni byiza yuko aba hariho umuntu mu kigo akoreramo ashaka kumufasha mu gihe mva bimurengeye kuko hari igihe havana ibibazo muhira agashaza ku kazi ugasanga afite y'ibindi bibazo ugasanga biramurengeye arabuze n'ingene yifata ugasanga hatangwe kuba navuga ngo amakonflit cyanke kutumvikana hagati yawe n'abo bakorana cyangwa ugasanga atangiye gukora akazi kutariko yagakora nabi ugasanga batanguye kumukota nabi aga ugasanga wa mwitwararika ahubwo aho wogabanutse kumyugwira ha murumba hariho n'ibindi yaciye ko ahantu yavuze ngo ukene batuma n'umwitwariko nawe nyine uba mwinshi uvuga ngo ni byiza yuko abantu aho bari bashobora kumva batekanye bumva ko hari umuntu ashobora kwitura bakaganira byari baze kumbure bikagabanuka umuntu akareka kugira uwo mwitwariko kubera ko atagumya byiyumvira umwanya wose
ego reka nakire uwundi munywanyi w'ishuri rya Amerika Jean Claude ku murongo wa telefone uratwumva Jean Claude
ego
amahoro Jean Claude zirakumva ikibazo cyangwa icyumviro
ego naje ndabumva ni icyumviro kubijyanye na stress nashima kuba novuga intererano ukuntu pafwa usanga umuntu ashobora kuba nyine ari nk'umubyiyumviro bigiye bitandukanye byaba byiza byaba bibi mugabo bikaza kurangira yisanze vraiment zibaye stress bitumwe n'ukuntu yiyumviriye swat ikintu ntashobore kuba yogishikaho uko yabishaka cyane cyaba icyo yashaka ego bikanka ibintu nk'ibyo bikaja gutuma yisanga ari muri stress
none ga Jean Claude wewe mu bisanzwe mu buzima bwawe bwa misi yose hari ibintu uwo gukora kugira ngo bigufashe buke kuva muri iyo stress kuko nk'uko muganga yabivuze abantu twese turaca muri stress hari utuntu ukora cyangwa ibintu ukora bigufasha kuyivamo cyane kuyihanganira bishobora gufasha uwundi muntu Jean Claude telefone iracitse kumbure turamugarura ku murongo wa telefone ariko tukiri ngaho nyine muganga tubwire bimwe mu bintu muhora muhanura abantu gukora uri ko aratwumva uvuga ati je sindagira kuri ku rugero rwa depression sindagwara umutima sindagwara igipfure kangerageze gukora ibi bintu muganga avuze bizontuma ntagira umwitwarare kurengeje nibihe bintu yogerageza gukora muri aka kanya
ikintu cya mbere ni uko umuntu nshaka imwe navuga tukwitwarareka kuruhuka ni ukuvuga ngo kuryama amasaha akwiye n'abantu bake babikurikiza kumbure kubera kwitwarareka kwiruka n'ubuzima ugasanga abantu benshi ntibakiryama amasaha akwiye nashaka kubibutsa yuko amasaha yo kuryama mu bisanzwe ku muntu akuze ni hagati y'amasaha 8 n'amasaha 6 ugiye munsi yayo ni ukuvuga ko utaryama neza ikindi ni ugufungura neza kwitwararika gufungura neza si ukuvuga ngo kwitwararika gufungura ibizinze cyanke umwe wese n'uburyo ashoborwe mugabo ukaraba ko mu isahani yawe harimo ibigufasha harimo imboga harimo ibintu byose bituma umererwa neza na cyane cyane imboga usumba ibindi imboga zisanzwe irengarenga cyanke epinari cyanke ibindi cyanke amashu uko ushobojwe ikindi ni uko umuntu yogerageza kugira imyimenyerezo kugira siporo buri nka gatatu mu ndwi
muri iyo siporo harimo gutambuka bisanzwe kuko akenshi abantu
bisanzwe birafasha kuko abantu bagendera mu biduga cyane bari bagira icyo kintu baracyibagira kuko utaha n'amaguru we urumva abikora minsi yose nta novuga ngo ntiwinda kubimubwiriza ugabo ujya w'imodoka kwera umwitwariko w'akazi n'ibindi bintu byose ava ku kazi ashikira muhira yashika muhira barushe agashajyama yamaguru ntiyagoroye ngo atambuke n'iki ugasanga umubiri ugiye uregeranya uburuhe wari wibaza ngo bikuraruhuka mu kuryama mu ugasanga umubiri warengewe biranse kubandanya
ndabwiye ko Jean Claude agarutse ku murongo kumbure muraza kudufasha mbanze numve gato ibyo wewe nk'umuntu asanzwe adafise ubuhinga nk'ubwo mufise iwe icagerageza gukora Jean Claude nari mbajije wewe ugerageza kugabanya stress cyangwa kuyigwanya gute mu buzima busanzwe iyo wumvise umengo uraremerewe ufise umwitwara ariko urenze mu buzima
ngo papa jewe uko mbigenza nshobora kuja hamwe n'abandi bo nshobora kuba noyaga nabo tugatera inkuru zazitwenza kujyana nshobore kugagira bimwe narindi mwo byambabaje cyukome nshobora kuba nja no mu masport ego bibaye ngombwa nkashobora no kujya nko kwirabira dufate nko mu gihe tuba turi muri periode y'amahiganwa ayo mashampiyona na cyane cyane yo hanze nkashobora kuba no kwirabira nk'imipira nk'uko nsanzwe ndi umufana wa football ibyo byose jewe ndumva ko bishobora kuba byondemurura stress zikamera nk'izigabanutse bibaye ngombwa zikarangira ego
muganga yongeye ko ibijanye no gutambuka ndumva birimo mbega kubijanye n'imfungurwa uturengarenga turaboneka urashobora kubona ko ari ikintu wokongeramo mu byo gufasha kuremuruka mu mutwe
ego kiretse ko gusa papa wabivanye n'ukuntu nka jewe basi uyu mwanya ariho ntiva ku ishuri nshobora kuba ntabona nk'uburyo bwo kuba aho mba nipangiye notonka sifizama canke basi noronka kome erema primordiale meme novuga ishobora kuba yo frena kuturonka ariyo financement sino ndabona yuko natwone turi mu dushobora kuba tuboneka nubwo atari antotalite ego
turagushimiye cyane Jean Claude ku ntererano yawe ndumva ko umuntu aragerageza kuja hamwe n'abandi birafasha kugusamaza ubwenge birafasha gutambuka kugira sport navyo nyine ni mu byo muganga yatubwiye birimo mu byo umuntu yagerageza gukora reka tubandanye twumve ibindi muganga ashobora kuduhanura
ego navuze kijanye na no gusohoka tugitangura ugatembera n'abagenzi kuhura n'abagenzi mukaganira nazo nyine yashobora gufasha mu kuje iyo stress niko navuga ikindi kintu gifasha kandi abantu benshi tutagira nico kugerageza kuja turava ku murongo tukazinya amatelefone cyangwa ukayishira ugakuramo connection kugira ngo ubanze uruhuke kuba muri abatelefone kenshi ukabigira imbere yo kuryama nk'iminota 30 imbere yo kuryama kugira ngo ubanze utekane n'umubiri uruhuke hama ushobore kuryama nazo nyine birafasha hama kandi biragutuma hariho n'amakuru utaronka hageze kuryama kuko uronse amakuru mabi hageze kuryama urarukanura ikindi ni
cyane cyane umuntu aguhamagaye umuntu aguhamagaye akakwibutsa ideni mufitiye cyangwa akakwibutsa
fakture uteza kuriha n'ibindi ugasanga ayo mahera nk'ayo ufite nazo nyine birashobora gutuma
ubungabana
ikindi kintu kenshi abantu dukwiye gukora ni ukugerageza gushyiraho ikiribwa cyangwa kizigenda nocita mu kirundi hagati y'ubuzima bwo ku kazi no kuryoherwa kimwe ntikibe cyinshi gusumba ikindi kubera ko byose birakenewe mugabo umuntu akamenya ingene ashyiraho iyo ekiribwa ikindi kintu kijyanye no gufungura ni byiza yuko utosimba utoreka gufungura ngo ni uko ngo wariye byinshi ngo utasita ngo mu ijoro reka ndabireke upfumurye bike mugabo ukaryama kuko kuryama ushonje ni ingorane kuryama uhaze cyane nayo nyine ni iyindi ngorane usinzira biragorana kuvuga ngo ukitwarareka kurya ibyo kurya nibyo bikeye mu ijoro kugira ngo ntiwuzurinda cyane hama ngo byanke kusinzira mugabo ukitwarareka gufungura ikindi ni uko nko ku banyeshuri barara bariga cyangwa abantu bakora barara barakora ijoro ryose ukareka kuryama ngo urikora kora numva ko n'ibyarengeri bibangamira umubiri bikabangamira n'ubwonko ugasanga ubwonko burarusha. Ikindi kintu noshirako nuko umuntu yiga gusaba ubufasha ari cyane cyane mu bantu mu kazi. Hari umuntu yitwararika agakora ibintu byose agashaka kubikorera rimwe, biragoye ko umuntu akwira hose icyarimwe. Ni byiza yuko urondera abagufasha nkabwira umuntu kimfashe iki kintu, mbona umwe wese uzakwishobora cyangwa mfite byinshi byo gukora sinda gushaka kugishyikira, kugira ngo utaruhisha umubiri wawe n'ubwonko bwawe. Yego, nibaza ko nubanda garukije ngaho.
Ujya nibyo, hari igihe umuntu avuga ati reka nkora akazi kenshi nerekane yuko ndi umukozi mwiza, ariko hariho bimwe bimwe ashobora kugira abo bikorana ati ndabiraka ndabiraka, ugasanga birakuremuruye ubwo buremere. Ego, ikindi twovuga ni kijanye mugenzi wawe kangaruke byo mugenzi wanyu yashikirije bijanye na mu muryango hagati mu babana mu bari mu muryango, akenshi usanga ikibazo ariho kiri nta biyago bihaba, ugasanga uwo muco ukutitura umuntu kubikubabaje ku mutima nta uhari. Mbega imiryango yoyo iratangwe kwijukira kubitura mu bibazo baba bafise hagati yabo, canke ni hahandi nyene ko kuvuga uti reka tubiganire hagati yacu bihereraho imiryango irabitura.
Navuga ngo impingi yacyari ndende mugabo n'ukuri turashima intambwe aho bageze uyu munsi, kuko hari imiryango myinshi iza kutwitura kubw'ikibazo cy'umwana yagize cyangwa asanga n'umwe mu bubakanye cyangwa asanga ni hagati yabo bubakanye nyine. Kandi n'ukuri ni ikintu cyiza kukurumva, hari igihe ibibazo by'ababyeyi bishobora gutuma umwana ahungabana. Rero iyo bitwararitse kumera neza biratuma n'umuryango wose umera neza. Nuko ni intambwe ishimishije bamaze kugera ko, ariko turizera yuko n'abandi benshi bazozitahura, kuko nkuko ndabivuze impingi iracyari ndende, abantu ni benshi bagitinya kuza. Nihanze nk'akarorero hari abantu umubwiye kuja kumusika ko baza ngo none ngo bibaza ko je nasaze, kandi ubundi ntibaratabura ko uja kumusikologe atari uwasaze mu bisanzwe.
Ego, birababaje cyane kuko nibyo koko abantu basanzwe baraja ku psikologi sabantu basadze bose, niyo muco abantu bafise ku mupsikologi baba bazi yuko ari umuntu yasaze aja ku mupsikologi, ariko sivyo na gato. Tugira ngo nyine tukiri ku miryango, tukiri mu muryango hagati yabo, abana bato bato nk'uko babyeyi bariko barumviriza barumva neza yuko koko hari ikintu gishobora kuba cahindutse mu mwana wabo, mugabo batazi yuko cyatewe na stress yo mu muryango cyangwa stress y'umuvyeyi. Iki umwana yarabuze umuvyeyi, yarabuze umuntu hama aragira ingaruka nkuko mukunze kubitubwira. Ibimenyetso ni nk'ibihe mu bana bakiri bato bishobora kuba bitandukanye n'umuntu akuze?
Abana bakiri bato kenshi na kenshi baberekana mu migwi ibiri. Hariho umugwi w'umwana w'abana yarasanzwe akerebutse, ukabona atanguye kwigunga, ntagishaka gukina n'abandi, ugasanga ntakiryoherwa gukina, unamuhaye n'akantu kabura kamuryohera, ugasanga ntacyo bimubwiye. Kandi wahora ubona ari umwana, byose bibana n'ingene wabisanzwe umubona. Wari umuntu umwitwararika cyane cyangwa umwitaho cyane, urabibona ko umwana yahinduye ikintu. Cyangwa ugasanga yahora ari umwana atekereza, ugasigaye akubagana birenze urugero, ugasanga asigaye akora amakosa menshi, ugasanga n'umwana atakiguma hamwe, aguma ariko aragwana n'abandi, asigaye ashwana kandi akazi yahorana. Ni uko hari ikibazo kihari, yabuze uko akivuga, hama atangura kucerekana mu kugwana cyangwa mu gushwana n'abandi gutandukanye. Mugabo ibyo bimenyetso utangwe kubibona, haba hari ikibazo kiko kiyarituma. Ni byiza na gutyo niko navuga, kuko iyo abarundi bavuga ngo nta kaburimbo, nibaza ko umubyeyi atangwe kubona ibintu nk'ibyo ku mwana, ni byiza yuko iyo kwitwararika kumenya icyabaye.
Akandi kabazo muganga mpora numva bavuga akamenyetso novuga ni iyo umwana isoba ko mu myaka idasanzwe cyangwa akamara gushika mu myaka 10, 12, 13 akaba ari isoba ko mu gitanda, reka ndabivuga uko nyene. Icyo bari kimenyetso koko cy'uko harimo stress cyangwa depression iri kiratuma atava muri iyo ngeso.
Navuga ngo icyo kibazo ni kimwe mu ngaruka zo kuba umwana afise imyitwarariko ukabije. Niko navuga kirashika, kandi kirashikira abana benshi. Ubu ugasanga hari ikibazo umwana ashobora kubona atanatahura n'uburemere bwacu, mugabo kikaba kimuremereye, hama akaba atagishobora kwikontrola ugasanga asinziriye ugasanga yigize ko yisoze ko mu gitanda cyangwa ugasanga aranahagaze sinuko asinziriye ugasanga birashita arisoze ko kubera ko yatwawe n'ibyiyumviro ntiyashobora kuyumvira ibiriko biramubako
cyane ukurira bidasanzwe
mu bintu bishobora kuba ingaruka z'iyo stress.
None tubwire umwana muto yo bo murungika ko mu psychologue ku myaka yihe umwana w'imyaka 2, 3, 5 bimuhera kuyihe myaka kugira muvuge ati uyu mwana turashaka kumufasha biciye n'ukuntu twomuganiriza kuko hari aba psychologue b'abana batonya muhera ku myaka yihe
sinzi ko mpamvugira bose mugabo jewe ahanini umwana amaze kumenya kuvuga umuntu wese ashobora kumuvugisha kuko nk'uko nababwiye umupsikologe akoresha ibiganiro akoresha nko ku bana turakoresha ibicapo turakoresha ibintu bitandukanye turakoresha amavideo kugira ngo urabe atanse yiwe aho igera n'ibintu bitandukanye rero wumva abo tuvugisha ni nk'umwana aba amaze gucugenga ashobora kuvuga biragoye kugirira ati hati umwana w'umwaka umwe par exemple kuko wumva ntabazi kuvuga tamuri yoya kuko nubiye yaragira stress buryo
ariko twavuga ko umwana w'imyaka 4
ni nko ku myaka 3-4
mwashaka kumuganiriza mukamu agacapa ibintu mukabona ikimurimo
umwana mucamuganira mu bintu bikabura bikabura atansha yiwe kugira ngo ntasamare canke ngo murambire
uko mwabivuze mu ntango ari ibintu biba byatanguye kera cyane bikazoza birahamagaga n'ibindi bintu bibaye mu buzima ugasanga umuntu arishyuye nabundi muntu ahaba ari ikintu gisanzwe yamubwiye rero byiza nuko bo bihera kare kwita icyo kibazo reka rero
tuvuge ko umuntu yabyitwararika kare
tuvuge gato kubijyanye n'uburyo busabwa kuko n'umupsikologe navuganye nawe mu ndwi iheze yaraba ahanini kubijyanye n'ibibazo byo mu mutwe mwebwe none muca nk'amafaranga nkangahe kuko ari igihe kenshi usanga uburyo atari icyo kibazo kuko twavuze yuko abantu baja mu bapfumu naho nyine baratanga amafaranga baraja mu masengero naho nyine baratanga amafaranga baraja ahariho hose ugasanga baratanze amafaranga none amafaranga mwebwe kumbure uwo muntu yogereranye akavuga ati aya ndayafise ntayumvise mwofasha consultance uwo mubonano namwe wa mbere nkangahe kugira ngo amenye ikibazo ciwe yuko ashobora kubandanya citura mwebwe mu musaba ngahe
jewe gushika ubu turisha 2025 kuri seance seance nayo imara isaha gusa hariho abandi bari ku biciro biri hejuru yaho bivanye n'aho akorera n'andi ma responsabilite ashobora kuba afise ugasanga arishite menshi gusumbaho
ego nari mvuze nti amafaranga aratangwa hariho hose umuntu agiye gusa igikuru nuko abona akamaro kayo no mu psikologe mu ndwi iheze yavuze nkayo nyene 2025 ni nayo nagaruye mvuga nti ni nayo amafaranga nyene umuntu asaba yagiye kubonana na muganga asanzwe ngo amubwire ibijyanye n'amagara yewe yo ku mubiri usanga ari yayandi nyene bisigura yuko abantu bakeneye ukumenya yuko ubuvuzi buhari buratandukanye ibiciro ni bya bindi nyine kuko kimwe mu bintu bisanzwe tubona ari kibazo nuko bavuga yuko aba psikologe bazinje cyane gose ibyo nabyo none abantu muzobibakuramo gute
ngira ni kubera ko batabizi kuko nibyo ngira bararira ku bihugu byo hanze mu bihugu byo hanze mu psikologe batsinze abazinje cyane gusumba n'umuganga asanzwe mugabo nuko ngira ngo batatwegera ngo babaze kandi ngira ngo kumbura natwe ntitubivuga cyane ngo batumenye ugasanga bamenye igiciro kiri hejuru gusumba ubushobozi bwiwe hama agacadebukirwa ntabandanya abaza ugasanga agarukiye aho aciye abihebasha avuga ko bizinje cyane ahari uburyo byamutwara akagira ubwoba mugabo hariho abazimbuzi hariho n'abandi sinavuga ngo barazinze bivana n'umwe wese n'amashaje abafite ariko hariho ibiciro bitandukanye nk'uko mwabivuze hari abari hisha 2,250, 3,000 gushika kuri 50,000 bivanye umwe wese n'aho akorera n'ibyo akora rero ntibagira ubwoba n'amahera basanzwe bariha ahubwo ikintu gikunda kuba ni uko kenshi twamaze kubyumva bavuga ngo sinumva nkene noja kuriha 2,500 atarushinga ntera cyangwa ngo atane kinini ampa kuko badatahura ubwo buvuzi twa tuko turagira ubwari.
Ego murakoze cyane gusa kanya ariko kararangira ariko dusozera tubashimire cyane gose kukanya mwafashe kugira muganire n'ijwi rya America uwo mwari ko murumva yari iradukunda murantunga uyo mwari ko murumva irakiza Deborah irakiza Deborah mu psychologue mu gihugu cyo Burundi Bujumbura mu Burundi tubashimire cyane kukanya mwafashe kuganira n'ijwi rya America n'abanyonyi bacu
niko
dawashimira mu kubutumira. Ego, reka namwe mwese mwaterere mu kiganiro, mwashikije ibibazo n'ibyiyumviro. Kumbure na Arnaud Samuel mu psychologue mu Burundi nawe nyene yaterereye bidasanzwe. Nadia taha mu buhinga bw'ivyuma yamfashije kuri micro, mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ubandanye mwitaho amagara yo mu mutwe. Murakoze cyane umusimiza mwese.